Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi ryobora. Hano Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu. Ni amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya korona. Imitwe ya politiki itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda ifite impungenge ku ngamba zaba zigamije kubarura abanyarwanda baba mu bihugu byo hanze hifashishijwe imiryango yabo iri mu Rwanda.
Icyo twamagana ni uko Leta y'u Rwanda imukoresha iterabwoba abaturage. Abanyarwanda bafite abantu bari hanze bakeka ko bashobora kuba batavuga rumwe na Leta.
Uwo ni Justin Bahunga uyobora ishyaka FDU Inkingi. Kimwe n'ibindi bihugu byo ku isi, Uburundi bwizihije umunsi wahariwe umwana w'umukobwa. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo uyu munsi yasabye abaturage be kwirinda kwitwaza ubwicanyi bwibasira abahinzi b'abazungu kugira ngo bazure urwango hagati y'amoko. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi Perezida Donald Trump arasubukura ibikorwa bye byo kwiyamamaza nyuma y'iminsi 11 yari amaze yarabihagaritse kubera uburwayi bwaturutse kuri virusi ya korona. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radio yanyu. Amakuru yacu turahera kwavugwa hirya no hino ku isi. Abashinzwe kuzimya imiriro barimo kugerageza kuzimya uwadutse ku musozi muremure wa Kilimanjaro mu burasirazuba bwa Afurika. Iyi nkuru muragezweho na Fidel Niyongabo.
Abajejwe kugwanya imiriro bo mu gihugu cya Tanzania no munsi kwa mbere bari mu gikorwa cyo kugwanya uwo muriro wadutse ku musozi w'Imana ku musozi muremure cyane mu karere ka Afurika Kilimanjaro. Amasanamu ku musozi w'Imana yerekanye umuriro uriko waka kuri uwo musozi. Umuriro kuri uwo musozi watanguriye mu gice cyitwa Wona, ikibanza ingenzi zikoresha zibiri mu nzira zitari nke zikoreshwa mu kuduga uwo musozi ziruhukiramwo. Umusozi wa Kilimanjaro ufise uburebure bw'imetero 6,600. Ingenzi zigera ku 50,000 ziraduga uwo musozi uko umwaka utashe. Abariko bagwanya umuriro bagizwe n'abantu batandukanye barimwo ababa hafi yaha abanyeshure n'abasanzwe bajejwe kugwanya imiriro. Abajejwe kugwanya imiriro bariko bafata ingingo zikenewe zose kugira bakingire abaza kugendera uwo musozi hamwe n'ibikoresho byabo.
Muri Afurika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa uyu munsi yasabye abaturage be kwirinda kwitwaza ubwicanyi bwibasira abahinzi b'abazungu kugira ngo bazure urwango hagati y'amoko. Inkuru muragezwaho na Thomas Kamirindi.
Ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa cumi, umusore w'umuzungu witwa Brandon Horner w'imyaka 22 y'amavuko yishwe urw'agashinyaguro. Umurambo we wari umanitse ku giti mu cyanya cy'ababyeyi be yakoranaga nabo mu by'ubuhinzi n'ubworozi ahitwa Senegal mu ntara ya Free State, ni muri kilometero 200 uvuye mu mujyi wa Johannesburg. Abagabo babiri babirabura bakekwaho kumwica no gushimuta amatungo ye batawe muri yombi. Nyuma y'iyicwa rya Horner, abahinzi b'abazungu bakoze imyuvumbagatanyo batera stasiyo ya polisi aho ababirabura babiri bari bafungiye by'agateganyo bashaka kwihorera, batwika n'imodoka imwe ya polisi. Umwe muri aba bazungu wari ku isonga yarafashwe arafungwa. Ku wa gatanu w'iki cyumweru gishize yagejejwe imbere y'umucamanza amusomera ibyaha aregwa birimo iterabwoba. Ibi nabyo byateye umujenya abazungu, kugera no mu badepite bamwe b'abazungu bavuga ko n'umucamanza akoreshwa n'irondamoko ryibasira abazungu. Kuri uyu wa mbere nibwo Perezida Cyril Ramaphosa yavuze bwa mbere kuri ibi bibazo. Mu ijambo ageza ku baturage muri cyumweru yagaragaje ko biteye agahinda kandi ko byerekana ko Afurika y'Epfo itarakira ibikomere yatewe na politiki y'ivanguramoko yitwaga apartheid. Ati ntitwakwirengagiza ko mu cyaro amoko atabanye neza kuvaho demokarasi iziye. Ibyabaye i Senegal ni ikimenyetso ko inkongi y'urwango mu moko ifite imizi mu bisekuruza ishobora kugurumana nanone mu buryo bworoheje. Perezida Ramaphosa ati nitudahangana n'iki kibazo nta shiti kizakomeza kuba igisebe cy'umuvogo kimunga igihugu cyacu. Yasabye abaturage ba Afrika y'Epfo kwirinda gukoresha bene ububwicanyi kugira ngo badahohotera abandi badahuje ubwoko. Umuryango AfriForum uharanira inyungu z'abazungu bo muri Afrika y'Epfo watangarije ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa ko muri uyu mwaka abahinzi borozi b'abazungu 292 batewe, 38 muri bo barishwe.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi Perezida Donald Trump arasubukura ibikorwa bye byo kwiyamamaza nyuma y'iminsi 11 yaramaze yarabihagaritse kubera uburwayi bwaturutse kuri virusi ya corona. Thomas Kamirindi abahaye inkuru.
Itora ry'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishigaje iminsi 22. Muri iki cyumweru, Perezida Trump arateganya gukoresha mitingi muri leta 6 zishobora kuzaca urubanza rwa nyuma hagati y'abakandida barimo biyamamaza. Uyu munsi arahera muri Florida, mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Florida n'abaturage bayo barenga 21 ni ya 3 muri leta zituwe cyane kurusha izindi. Abahanga mu bya politiki bemeza ko Perezida Trump adashobora gutsinda amatora aramutse atsinzwe muri Florida. Izindi leta ebyiri Perezida Trump azajya kwiyamamazamo muri iki cyumweru ni Iowa mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu na Pennsylvania mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gusohoka mu bitaro, muganga wa Perezida Trump yemeza ko yakize neza kandi ko adashobora kwanduza abandi virusi ya corona. Joe Biden w'imyaka 77 bahanganye muri aya matora nawe avuga ko ari muzima. Buri munsi atangaza ibisubizo by'ibizame abaganga be bahora bamukorera kuri COVID-19. Ibipimo bitandukanye byerekana ko Biden agenda arusha amahirwe Trump uko umunsi w'amatora nyirizina ugenda wegereza. Muri iki cyumweru, Joe Biden azajya kwiyamamaza muri leta ya Ohio mu burasirazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abanyamerika babiri Paul Milgram na Robert Wilson nibo bahawe igihembo cya Nobel cy'ubukungu. Thomas Kamirindi arakomeza inkuru.
Paul Milgram afite imyaka 72 y'amavuko, naho Robert Wilson afite 83. Bombi bigisha muri kaminuza Stanford, imwe muri kaminuza 5 zikomeye ku isi, ifite icyicaro gikuru muri leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Komite Nobel yabahembeye ubushakashatsi bakoze ku masoko ya cyamunara n'ukuntu bwahinduye imikorere yayo. Iragira iti cyamunara uzisanga hose mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubushakashatsi bwabo bwabereye ingirakamaro kanini cyane abagura, abagurisha na sosiyete yose muri rusange. By'umwihariko Paul Milgram na Robert Wilson nibo bahimbye uburyo bwo kugurisha impushya zo gukoresha imirongo yo mu itumanaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero ni nka bimwe mujya mwumva ngo tuvugira ku mirongo migufi. Nibo kandi bize uburyo bwo gukoresha imihanda y'indege iyo zigiye kugwa ku bibuga byazo. Igihembo Nobel mu by'ubukungu bahawe nicyo gitangajwe nyuma y'ibindi byose. Gikurikiranye n'icy'amahoro cyatangajwe ku wa gatanu ushize ko cyahawe PAM, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa. Kubera icyorezo cya virusi ya corona, imihango yo gushyikiriza mu biganza byabo abantu bahawe ibihembo Nobel byose muri uyu mwaka ntizaba uko bisanzwe ku itariki ya 10/12 i Stockholm, umurwa mukuru wa Suède, na Oslo, umurwa mukuru wa Norvège, ku gihembo cy'amahoro. Bose bazabishyikirizwa mu bihugu byabo.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri kumwe na Radio rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubutse ko turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mukanye turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ishyaka FDI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda rikorera hanze ritewe impungenge n'umugambi rivuga ko Leta y'u Rwanda yatangiye wo kubarura Abanyarwanda bari hanze hifashishijwe imiryango yabo iri mu Rwanda. Umuyobozi wa FDI Inkingi Justin Bahunga yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana atangira amubwira icyo banenga muri uwo mugambi.
Icyo twamagana ni uko Leta y'u Rwanda imukoresha iterabwoba abaturage abanyarwanda bafite abantu bari hanze bakeka ko bashobora kuba batavuga rumwe na leta ugasanga atari ibintu atari byo kubera ko umuntu uri mu Rwanda ntabazi umuntu we icyakora hanze kandi ubwo banabizi yuko bavuga bitandukanye n'ibya leta ntagomba kubizizwa ariko tuzi neza kunyuramo twanditse umuntu wo mu Rwanda muri iki gihe ko tufite politiki yaho bimukura umutima akagira ubwoba hari na bamwe bashobora gutinyirwa ko bagira icyo bavuga bitajye na neza mu Rwanda kuko bazi ko umuryango wabo wamererwa nabi twamagana rero terabwoba
izo mpapuro mushyira mu majwi nanjye nazibonye ariko nashatse aho nabona imangu ndavuga kashe ya leta y'u Rwanda sinayibona niki kibabwira ko ziriya mpapuro koko ari za leta y'u Rwanda
nuko dufite abantu tuzi neza ko badashobora kutubeshya batubwiye ko ari zo natwabanje kuzibona ariko mbere yuko dufata umwanzuro kugira ngo tubiyamagane nubwo twamenye neza yuko ko izo mpapuro arizo kuko ku ishyaka ryacu ugizwa cyitwa isura ryacu kiyikomeyeho cyane ntabwo twahubukira ngo dukore ibintu tutazi ko ari byo
none se hari umurwanashyaka wanyu cyangwa se inshuti yanyu iri mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu yaba yarababwiye koko yagezweho n'abantu baje kumubarura bamubaza bene wabo baba hanze
ibyo ngibyo byarabaye koko kandi sinzi niba somye article yasohotse uyu munsi mu kinyamateka cyo muri Australia umuntu atakambaga avuga ko afite abavandimwe be baburiwe irengero mbere y'uko bavuze nk'uko akora ibintu bidahuye n'abatwara y'ibyo leta y'u Rwanda ishaka ikindi kandi ni uko nta kubwira abantu abari bo kuko uzi ko mu Rwanda abantu tutabimenye nanone bari mu kutwumva ari ko bagwaho ariko rero icyo tuzi nakwemeza ni uko twabanje gusuzuma turabaza tumenya neza ko ari ahantu byabaye nubwo bitaragera mu gihugu cyose niko twarabyumvise ikindi navuga ni uko tuzi neza ko mu Rwanda kugira ngo hatazajya numva aho avuga ko ari ibya leta yabikoze ko adashobora kudakiriho amakashe kugira ngo aremutse binabaye bazabona uko babyitarura byizera ko na leta yuko ko yari ikwiye kubireka kuko ntabwo biyifasha ahubwo bitera ikibazo n'ipfunwe mu banyarwanda bwa bidafasha leta rero n'ibyo bakishaka kugira ngo izane umutekano n'amahirwe ku banyarwanda bose
juste bahunga ndagushimye cyane kubwo aka kanya wahaye ijwi rya Amerika
Benise nshimima ndagushimye cyane kugira ngo uru rubuga rwo kugira ngo nshobore kuba natabariza abanyarwanda bashobora ko bagira ibibazo bitewe n'iryo barura bituma abantu babaza ko abe
radiyo y'ijwi rya Amerika yasabye ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda kuduhuza na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kugira ngo igire icyo ivuga ku mpungenge za FDI inkingi ubwo buvugizi bwatumenyesheje ko icyifuzo cyacu cyakiriwe bwatwijeje ko uwabisobanura naboneka bamuduha turacyategereje mu gihe isi yose yizihiza umunsi wahariwe umwana w'umukobwa imico n'imigenzo byo mu Burundi biracyamukumira mu byo gutuma yiteza imbere nk'umuhungu ariko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abakobwa harabakangurira kurenga kuri izo nzitizi inkuru mugezweho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri Kigali mu Rwanda Desire Atungimana
umwigeme w'umurundikazi aracahabwa ikibanza cy'umuzenzanzwe mu kibano umurundikazi wakarangana cyane cyane uhagati mu gihugu n'ushika mu rugo imbere yuko inka zitaha mu gihe yagize ibikorwa byo ku musozi bimufatira kuko ahanini niwe bazi ibikorwa byose byo mu nzu twovuga nk'ibijanye n'isuku hamwe n'ibyo kurondera ibifungurwa ariko rero ivyo bimubera inzitizi kugira ashobore kwegera abandi bari kugira arahura ubwenge bw'icyo kwimarira mu kwiteza imbere umwe mu bigeme bo mu ntara ya Mwaro yayaze n'isoko ryacu ari mu babitwiganira
hariho imico usanga isubiza inyuma umwana w'umwigeme aho adashaka kuja mu migwi nk'abandi yaba iyo kwisumamwo yaba imigwi y'ivya politike umwigeme w'umurundi kazi hariho ukuntu usanga kumigwa abavyeyi canke ukibano ntibabibone neza ivyo ni kimwe mu bituma umwigeme w'umurundi kazi adatera imbere twovuga kandi nibindi mu mashuri ugasanga ntibamushize imbere bashize imbere musaza we niwe umenga yokwiga amashuri menshi akagera kure canke niwe afise ijambo rinini mu muryango canke mu kibano rero ibyo ni ngorane zitasanzwe kuko umwigeme nawe aca yumva mu mutima wiwe ko ashizwe inyuma nawe ntaheze ngo agire ukumva mu mutima ko hari ico ashoboye ahubwo mu mutima we kumva ko ataca ashoboye ahubwo yigizwe inyuma cyane
mu gihe burimye buri mu bigize umutahe nyamukuru muri rusangi ku munyagihugu wo mu gihugu hagati kugira ashobore kwiteza imbere abigeme mu ntara za Karusi baridogera abavyeyi ko batabafata cyo kimwe n'abahungu mu bijanye no guhabwa icibare ariryo tongo ryo kurimamwo kugira baronka amafaranga bashobora gushingisha umutahe mu bindi
umukobwa ahubwo nta n'ijambo na rimwe afise uri umukobwa ikarusi ubwiye umuvyeyi cimpaka kavi nkore umuvyeyi ntashobora kuguha usanga ahubwo umuhungu ariwe afise ijambo ugasanga nyene ihohoterwa nyene ikarusi kumwigembe irahari
amatohoza yigeze gukorwa n'ishyirahamwe ryishinze gukangurira abantu guhindura ingendo parsem mu mwaka w'2018 yerekana ko ugwaruka rugizwe n'abahungu hamwe n'abigeme utagira akazi mu gisagara cya Bujumbura ruri ku bice 60% naye hagati mu gihugu rugaharwa ku bice 55% ku bw'ivyo harabigeme bigwana ko bakarengera ibyo byo gukumigwa n'imico mu gukora ubuzi busa n'ubwahariwe abagabo Grace ni neza akora akazi ko kunguruza abantu n'ipikipiki mu ntara ya Kirundo.
Mu kibano nibiba byoroshe kubera yuko baba kubona umengo uriko kenshi bacavuga ngo wigize umuhungu ngo nabwo uri kwigira umukobwa nk'abandi ariko ugumye wumva ibyo abantu bavuga nta namwe wongera kubera n'ubuzima bwiwe uri kurirondera hanyuma abantu bazoguma bavuga naho kwitonda gute abantu baguma bavuga rero jewe nacafata ati je nshaka gushika kuki mu buzima bwanje hanyuma ivyo abandi baba ko baravuga mu kibano jewe nkihorera hama ngakora ivyo mbwizwe gukora nkatwara iyo moto kandi ikintu nasanze gitangaje ugitangura kuyitwara abantu bashobora gutwenga n'ivyo ariko mu nyuma basigara bipfuza kumera nkawe
Mwishyirahamwe gishinze guteza imbere umwigeme mu Burundi APFB bavuga ko no mu bigeme bafise impamyabushobozi ko kuronka akazi bitoroshe urongoye igisata cy'iryo shyirahamwe muri zone Musaga Jocelyne Bigirimana avuga ko bataronse ubuzi cyo kimwe n'abahungu
abigeme benshi baragura ubuzi ku mpamvu yuko dufate nk'ubu dufate dufise nk'ishyirahamwe twebwe twarashinze uruganda dufate n'uruganda ko kubaka umukobwa hariho ubuzi badashobora kumuhereza kubera iki bavuga ngo ejo ngo azotwarinda amari amezi atatu ataravyara ace yiyongera yandabiri yavyaye urumva bwa buzi bwacu buzoba buriko burasubira inyuma biramukora ko kubera iki niwe mukenyezi wejo nimba n'umunsi umwigeme yabuze uruhusha rwo kuja mu ishure cyangwa kwambara neza cyangwa gukuronka akazi ejo ntazobwa umukenyezi witeka wa mukenyezi ubona ugashimagiza wa mukenyezi ashobora guserukira igihugu muri iki cyane kiri
nubwo mu mashuri abigeme n'abahungu barekuriye kwiga ibisata bimwe ku rubuga rw'akazi birashika abigeme ntibemegwe cyo kimwe n'abahungu Arlette Kaneza numwe muri abo bigeme babahinga mu kubaka amazu
kuko hari aho ugenda ukadodora umubwiye ko uri umuhinga akabona uri umwigeme canke uri umufasoni cyangwa ati ni ukuri murakoze tuzokurondera hanyuma mbwa bashatse kugira ati ntabyo woshobora abari ariko abandi ngene akwikura mu bukebuke
hambavu y'izo ngorane haracibonekeza abana b'abigeme bakugwa mu ishuri kubera ubukene bwo mu miryango umwe mu bigeme bo mu ntara ya Cibitoke atwiganira ko bamukuye mu ishuri ari mu mwaka wa gatatu w'amashuri y'intango kugira rero batoye biwe inyuma yaho nyina yitavye imana
oya je nagiye ku ishuri nyuma gatatu
ubico gihe nakandi kazi wakora
naguma ngaho nyene ndere umwana no nyene ndaja mu murima amaje nyene gukura ndaja mu murima gukora kudandaza nyene no kurima mwanyu mukaja kudandaza undi mwanyu kaja gukora kugira nyene imana ne yabikora ndo nkagatahe kanini hamba nange nari mbere nk'abandi
leta iramaze kwemeza amategeko amwamwe akingira inyungu n'agateka ko mukenyezi kerekeye kandi umwigeme aha tukavuga nk'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 2022 nyakanga mwaka 2016 rikinga ligahana ama bafatira ku gitsina mu ngingo yaryo y'umunani ivuga ko mu mashuri umwigeme ategerezwa kwigishwa ku rugero rumwe n'abahungu iyo ngingo ihamagarira abavyeyi guha uburenganzira bungana abahungu n'abigeme kujanye no gushigwa mu mashuri umushingwa manza Albert Arakaza avuga ko abavyeyi basabwa gutanga amahirwe yo kwiga ku bibondo bibarutse atamwana n'ikinono
itegeko ni kugira ngo ntihagire umwana w'umukobwa n'umwe abura amahirwe y'ukwiga kandi ashaka kwiga. Ndiye umwana w'umuhungu numwe yakwa amahirwe y'ukwiga kandi ashaka kwiga. Ibindi ni abaca babihemiriza abavyeyi. Aha cancane ni rero munani yerekeye abavyeyi kugira ngo babahe amahirwe amwe mu kubafasha kuronswa uburenganzira bwo guca ku ishuri.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme mu Burundi wahimbarijwe kuri uwa mbere muri komine Mpanda y'intara ya Bubanza ku Civugo samiriza ijwi dushigikira iterambere rirama ry'umwigeme w'umurundi kazi.
Tukivuga kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Claudette Niyonzima uyoboye ishyirahamwe yiyemeje guteza imbere umwana w'umukobwa w'umurundi kazi APFB ku mwanya w'umwigeme mu gihugu.
Aho umwigeme w'umurundi kazi ageze no munsi nibyo hariho akarusho kubera ko uravye byinshi byagiye bitera imbere. Karumwigeme ntiyajya ku ishuri, karumwigeme ntiyashobora kwiga amashuri yisununuye, kare umwigeme uravye imico yaramushyira hasi cyane naho n'ubu yariko bikimeze. Ariko navuge ko hariho akarusho, umwigeme arasamaze kugera naho intambamyi n'ubu zikibonekeza kubera ko abigeme n'ubu baracyarongozwa abataragera bakiri bato, baracyatwazwa inda batifuza.
Kubwanyure iryo shyirahamwe ryanyu APFB, nikiye muriko murakora muri iyo ntumbero mu gufasha ko mwaravuze ko intambamyi zikiriho naho intambwe ziboneka zimaze gushikwa ko ku mwigeme mu Burundi n'iterambere ryiwe?
Igihe cyose tuba dufite ibikorwa biza byishyura ku ngorane umwigeme aba afise, tuba dufite amaproje cyangwa imigambi itandukanye iza ifasha umwigeme ibyo bibazo arimo. Hanini twebwe turabahimiriza bakamenya ingaruka mbi hejuru y'amahimiriza tugenda tugira, turashyiraho uburyo butuma bagira ibiganiro n'abandi bakaronka amatuma nyaje aho bagenda baritera imbere buri munsi bifanye n'inyigisho tuba twabahaye. Tuba dufise ibikorwa dukora kandi asakwa iyo turiko turabigisha baratubwira nk'ibyo baba bifunze intambamyi bafise, maze izo ntambamyi tuba turose baba batubwiye imigambi dutegura ikiza yisunze ibibazo bafise, maze ikaza gufasha kwisununura, ikaza gufasha ibibazo byabo byishurwa biciye mu mahimirizwa canke imigambi itandukanye tugenda dushyira mu ngiro.
Naguze nk'imico ya kera kugene umwigeme abonwa nabo babana mu gihugu bifatiye no kuri iyo mico n'imigenzo, mubona ari ikintu kiriko kirahinduka ku buryo izo ntambamye zariho zifatiye kuri iyo mico ziva mu nzira muri make?
Imico n'imigenzo irafise ukungene yagiye umwigeme imwigiza imushyira hasi cyane, bituma umwigeme ari ahantu hose agenda adashika. Ariko navuga ko ntindavye mu minsi yahera, mu myaka yahera, ubuye hariho akarusho.
Abacuruzi bo ku mupaka wa Bunagana muri Uganda bacururiza mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bakiriye neza icyifuzo cya Leta ya Uganda cyo gufatanya n'iya Kongo kubaka imwe mu mihanda ya Kongo. Umwe muri iyo mihanda akaba aruva Bunagana ukagera i Rucuro no mu mujyi wa Goma. Inkuru irambuye muragezweho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Umupaka wa Bunagana ni umwe mu mipaka ikoreshwa cyane n'imodoka zitwara ibicuruzwa kuva imbere mu gihugu cya Uganda hamwe n'izifata ibindi ku mwaro wa Mombasa muri Kenya kubyingiza muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara ariko kubera umuhanda mubi ku ruhande rwa Kongo unyuze Bunagana, imodoka nyinshi ntabwo zigica kuri uyu mupaka, ariko nizigerageza kuhanyura zimara igihe kirekire ku rugendo rw'ibirometero 90 byonyine kuva Bunagana ukagera Igoma.
Kanda twagendaga umuhanda ari mubi, ibyutirwa by'imari by'umuntu ndibigende vuba, imodoka kukubita hasi, ipikipiki kukubita abantu hasi, none ubwo ubucuruzi ndibugende neza. Hari igihe cyo bavuga hano ukaba wagera Igoma maze iminsi ibiri cyangwa itatu imvura mu gihe cy'imvura.
Madiru Yasini ni umwe mu bacuruzi bakunda kwambutsa ibicuruzwa babikuye muri Uganda babijana Igoma. Kubera umuhanda mu bugizwe n'ibinogo byinshi bituma imodoka zigenda buhoro cyane ngo bigafasha n'abajura bo mu mihanda kuzitera.
Ikindi kibazo cya Kongo ni cy'umutekano, abantu bafataga bari kugenda bakabafata bakabashira mu shamba bagera bagasaba $10,000 cyangwa se $5,000. Government ya Kongo itubabare nayo ishyiriho security kaze bari abantu babafate, noneho abacuruzi bagende neza kuko bituma abacuruzi bahatinya bigatuma ibintu bidindira, n'abafite imari zabo muri Kongo zigapfa hejuru yo kiriya kintu cyo kujana abantu mu mushamba. Aho abimisoro nta kibazo badusoreshaga neza.
Icyemezo cyafashwe na leta ya Uganda cyo gushora imiliyoni zisaga 300 z'amadolari y'amanyamerika mu gukora imwe mu mihanda muri Congo ifatanyije na leta yaho cyakiriwe neza cyane n'abacuruzi bo kuri uyu mpaka wabonagana bari basanzwe batunzwe no gucururiza muri icyo gihugu cy'igituranyi nk'uko Nizeyimana Godfrey umwe muri abo bacuruzi abivuga.
Kubera buri mucuruzi wese azabyishimira kubwa transporta izaba ize security iraboneka kuko nyine ubone iterambere ririho ku bwanje umuhanda gukorwe kuko n'iryo terambere ibintu byose bizagenda neza kuko natwe tumva tubikeneye kandi tutari muri icyo gihugu kugira ngo iyi mihanda ikorwe. Njyewe ncuruza cement, ncuruza beer nkoze munyuze muri export ariko urabona riyari kuvuga imihanda mibi hari igihe cyo ubyira rero pakiye n'imodoka mubwira ngo kujanira ibintu nk'igoma ukumva transport iri hejuru cyane so bigatuma iby'ubucuruzi bigenda bidindibira.
Kabanyana Renata n'ukuri abacuruzi b'abategarugori ahibunagana bacururiza hakurya y'umupaka avuga ko ibi bigiye guhindura ubuzima bwabo.
Nje ncuruza imyaka nk'ibishimbo n'amasaka nje w'inyungu yo ngiye kubigiriramo ubwo ibicuruzwa byacu ntabwo biraje biratinda mu nzira mu muhanda wa Congo kubera ari mubi nyine iyo ufite ibintu byawe uri kubyinjizayo nango ubikurayo ujana umwanya muremure kubwa imodoka nyine ziba zigenda buhoro twe twabyakiriye neza kuko uri kumva nyine kiyo ufite ibintu mu modoka ari nk'ahantu yitwa kukakimonyo kuhambuka ni ikibazo ubwo waba ufitemo nk'imifuka yawe bumwika ibyameneka ubwo urukumva icyo ni igihombo.
Mu ijambo ryo kwizihiza imyaka 58 y'ubwigenge bw'igihugu mu cumweru gishize, Perezida Museveni yavuze ko uyu mupaka wa Bunagana leta ya Uganda iwukeneye cyane.
The road from Bunagana to Goma, we needed that road very badly. The people of that area need it in Congo, but we also
nk'umuhanda uva Bunagana kugera Goma turawukeneye cyane. Abanyekongo nabo barawushaka ariko natwe turawukeneye.
The people of that area need it in Congo, but we also
ikindi nanone Perezida Museveni wa Uganda avuga nuko imihanda myiza muri ako karere izafasha gukemura ibibazo by'umutekano muke biharangwa kuko bizaje bifasha n'abashinzwe umutekano n'ibikoresho byabo kugenda bihuse. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nchuti mudoteza matwi ndabashimira kwa mwahisemo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Ndashimira n'abagenzi banje bamfashe gutegura amakuru no kuyabagezaho aho bahererere hose mu ngo zabo kubera ingamba zo kumira icyorezo cya virusi ya corona. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Fasil Gebeho ni washyize hamwe aya majwi. Kuri mikoronga ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubashimiye mwese rero tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose mukomeza kandi kubahiriza ingamba zafatiwe guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.